agatirando, dan 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 agatirando. Nagomba gukaraba numa mukore wanje okenge tiri kikurutu yakubitiye muliana oniri kikurutu bamusubije bati wewe nakubuze itongo afise abandi barakena na ukivugisha yo ndagagatirano 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 nagomba gusokoza numa mukokanje ugende utiri igisokozo yakubitiye mubihana otawe muigisokozo bamusubije bati so wawe aratunze ntakintu yobura abandi barakena nawe ukaririmba mamayora ndangagatirano 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 yo nagomba gututura numa muhungu wanje mwatirukero bamusubiza bati na rukero dufise kandagatirano kazi mulise mama yo ndangagatirano 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 uragura kwawe ndangagatirano nazengura kwanje ndangagatirano uragura kwawe ndangagatirano 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 singo mundira sinshaka kundira singo mundira ndangagatirano 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 uragura kwawe ndangagatirano nazengura kwanje ndangagatirano uragura kwawe ndangagatirano.